indundi kulture amakuru mu kirundi
igihe cy'isaha 12 n'iminota 15 nigerekerezo rya 17 ruhu mu mwaka wa 2025 ndabahemwiriwe ndabahanikaze murano makuru twabateguriye tuyahere kuri zingingo nkuru Abanyekongo barenga 10,000 baramaze guhungira mu gihugu cy'u Burundi muri iyi minsi 3 iheze u Burundi bufatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi HCR bumenyesha ko abashika babanza gusuzumwa baciye mu makambi impunzi yifata kibanza Imvura iramaza amezi nk'abiri itagwa mu ntara ya Cankuzo abarimyi barihebuye ko batagiye gusohora isuka mu gihe n'umwimbo w'irima rirangiye utagenze neza kubera imvura itaguye neza nayo bamwe mu bashinga amateka baratangazwa no kubona urwego rw'umuhuza rwakira ibibazo byinshi bijanye n'ubutungane no kuvuga ibice 70% by'ibyo rwaranguye mu mwaka uheze bibaza ko hoba hari kibazo mu bushikiranganji bw'ubutungane inkuru y'inkino tubashikiriza iminsi yose ya mbere uyu munsi tuzakubabwiraho urukino rwa cricket rugeze mu Burundi Ano makuru muri kome yashikizwa na Jota Miratuzi fadikanye mu ngabwe ivyuma na Kofi Olivier Rubere Intwari
Radio Indundi Culture
Uburundi buramaze kwakira impunzi z'abanyekongo barenga 10,000 muri iyi minsi 3 irangiye bahunga intambara ziri mu buseruko bw'ico gihugu no bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mu kiganiro n'abamenyesha makuru co kuri uyu wa mbere bumenyesha ko abo bahunga baciye begeranirizwa mu nkambi y'impunzi yifata kibanza yacishemere na Gihanga imbere yo kujanwa kure y'umupaka Uburundi buhana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kurikira Martino Niteretse n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi
kuva ku igenekerezo rya 14 kwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 ushika ku Imana igenekerezo rya 16 kwezi kwa kabiri mwaka wa 2025 Burundi umaze kwakira abariko bahunga bava mu buseruko bw'igihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjira baciye ku mupaka wa Gatumba benabajabuka Rusizi bose hamwe bageze hafi 10,000 kubera ko mu bihe nk'ibyo abantu baba bariko barahunga intambara babagizwe n'imigwi myinshi imigwi itandukanye Burundi rero kaciye bufata ingingo yo kubanza kubegeraniriza mu kibanza kimwe cyo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza cyo twita Cite de Transit yagisanzwe gutekanirwa kwakira abarundi bahunguka n'ikindi kibanza cishemeye cy'ibitoke ngo kubera ibyo bibanza bifise ubushobozi buke ariho n'abandi baciye baronderwa ibibanza tubashyiramo haba kuri stade cyangwa ibindi bibanza tubeganiriza muri ibyo bibanza rero cyane cyane kugira habe isuzumwa n'umwidondoro wabo bene wacu maze havangurwe abasoda uba barimwo abasivile abagwaye cyangwa bafise ibindi bakeneye byihuta kubera ibintu byaje gitumbuka rero abantu bataba biteguriye neza Burundi buriko ukorana n'amashirahamwe nka CR itaho impunzi ku isi
Muri ico kiganiro umushikiranganje Martino Niteretse yaboneyeho akaryo ko kumenyesha ko hari suzuma rimaze imisi rikogwa n'igipolisi ryo gusuzuma ko abanyamahanga bose bari mu Burundi bahaba bisunze amategeko yamenyesheje ko iryo suzuma ataho rihuriye n'intambara ziriko zibera mu buseruko bwa Kongo n'ubunyene kurikira Martino Niteretse n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu
Tuboneyeho kandi nakaryo ko kumenyesha ko hariho n'ibindi bikogwa bisanzwe bikogwa imisi yose n'igipolisi cya Repubulika y'u Burundi mu kuraba ko mu makaritse cyangwa mu mitumba abanyamahanga baba bahari cyangwa bahaba ko bose bakwije ibyangombwa ibyo bikogwa rero kigize imisi kiriko kiraba ari nacyo gituma rero twagomba tumenyeshe ko nacyo nyine kizobandanya kuko n'ibindi bihugu bikora igikorwa nk'icyo kuraba ko abantu bari mu gihugu bahaba bisunze amategeko n'amabwirizwa agenga igihugu icyo bikaba ari igikorwa cya misi yose isanzwe ikorwa n'igipolisi icyo gikorwa kiraba abanyamahanga bose ntacyo gisana n'ibiriko biraba mu gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko bamwe bamaze imisi babivuga bagomba tumenyeshe abarundi n'amakungu ko icyo gikorwa benshi bagiye kuvuga ko amajambo menshi kubera twagikoze ariko haraba abantu bahunga ebwo niko kwa chakogwa imisi yose kandi nko byose birabikora twagomba tumenyeshe uko arakazi kamisi yose atawihuriye n'ubwo ruhungo kwa bene wacu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo.
Bijanye n'uburimyi abanyagihugu bo muri komine Mishihi ntara ya Cankuzo bavuga ko batewe impungenge ko irima ry'impeshi rishobora kutagenda neza kubera uruzuba rumaze igihe gwaka muri ico gice c'intara y'Ubuyogoma. Ubu bimwe mu bitegwa vyakunda kurimwa mu gihe c'impeshi bavuga ko bisa n'ivyamaze gucegwa kurimwa. Ni mu gihe mwirima ry'agatasi hari abavuga ko umwimbu utagenze neza kubera imvura itaguye neza. Ni inkuru ya Mahole Mpayano.
Igice kinini cy'imitumba ya komine Mishiha muri kine gihirangwa mu ruzuba rwinshi ubu barimye ntibariko baritegurira imaji menshi kandi imwe mu mirima yari igikeneye imvura ubu nayo bavuga ko umwimbu udashobora kugenda neza kuri iyo hamwe n'uko umwimbu w'agatasi hari abutagenze neza. Uyu ni umunyagihugu wo ku mutumba Mwirozi.
Uno mwaka ntitwigeze dusarura ku gatasi. Impeshi nayo birase ko tuyirima kubera izuba. Umuceri urapfuye, ibiharage byarapfuye, ni kuvuga ibigori bipfanye imiheko mu Kongo. Hariho ibitahetse, hariho n'ibindi byahetse ariko bitujuje.
Ariko harabamaze guteragira kuri rino rima ry'impeshi. Nabo nyene muri kino gihe barihebuye nkuko vyemezwa n'uyu murimyi.
Turahangayitse cyane. Urabona mudusanze ngaha tugandagaje ngaha ntitwagiye gukora kumvo zizuba. Nababiteye bimaze indwi zibiri byumiyeyo ibindi biraturika n'ubu ntibiramera. Niyo mpamvu rero twahagaritse guteragira.
Mukuru mutumba Kaniga Frederic Karenzo aremeza ko abarimyi batariko baritegurira irima ry'impeshi kubera uruzuba rurangwa muri ico gice c'intara kama ya Buyogoma.
Umwimbo w'agatasi wo warabaye mitende kuko akavura karage karahaca ariko kuri iyi mpeshi niho tugomba tubira ikintu na kimwe kuko abenegihugu ntibariko baritegura kurima kubera nta mvura iriko iraboneka nayo kubenga igomba ko kijanye n'amasaka hamwe n'urubere nico kintu twari tugomba twitegurire tubibe none umwanya wo kubiba uri kurarengana nta cizere yuko twobandanya kurima kuko naho twarima muno mwanya turabona yuko naho yozogwa mu minsi zoza gatoyi itanyarutse ngwigwe turashobora kubivamo kubera vyo ca bicikirire kurima twahagaritse.
Si muri ico gice gusa c'Ubuyogoma hamaze imisi yibonekeza uruzuba hafi yaho mu gice c'ukumoso ho mu ntara ya Rutana naho mu minsi yaheze havuze uruzuba rwinshi rwatumye imwe mu mirima y'ibigori yuma.
Mu gihe ifumbire itangwa na leta ikunze guteba bamwe mu barimye b'imiceri bo muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura bahisemwo kuyigurira ku masoko ariko aha bamenyesha ko baca bayigura ku giciro kinini ugereranije n'ica leta bagasaba ko ifumbire ya leta yo kwamiboneka ku gihe kandi ikwiye nk'uko baba bayirihiye. Ino nkuru tuyibaza Olivier Kwizera.
Ifumbire mu vyankenerwa ku barimye kandi ahanini ifasha kugira ibitegwa bimegwe neza. Bamwe mu barimye bo muri zone Rukara mu bavuga ko igihe cirima bakunze kubona ifumbire iteba canke iboneka ari
uyu mwaka ifumbire bugiye yarabuze twayirose ku biciro bihanice gose.
Hariho ifumbire y'ibanze iza ku makoperative ugaca usanga bagiye baziha abanwanyi rero mu gihe uci usanga habonetse nke kwebwe nk'abarimye bica biba ngombwa yuko taronka ibikwiye rero ugaca usanga uronsi ya mbere ya kabiri tubayaro tare nibiri bikunde yuko uhagarika
naho babona ko ari ngorane idasanzwe. Abo barinyi basigura ko bidakunda ko baheba imirima yabo. Uyu murimyi avuga ko we na bagenzi be baca baja kuyigurira handi nko ku masoko atandukanye. Aha we yerekana ko ikibazo ari uko asanga izimbye mbere bigatuma akoresha uburyo burenze
ubu bisanzwe. Umwe mushobora kugira nabi kubera twaragerageje uburyo bwose ko dushobora turajya ideni hirya no hino kugira twitegure ko tworoha ugafungira dushyiramo bwa nyuma nibwo zinje cyane agahazi kariho kuko yashigose ingorane ku murimo ici haba kuko acafukoresha amahera menshi bivanye n'umugambi yarateguye yokoresheje cyangwa yiyongera
mu byo leta yokora mu maguru masha nuko iyo fumbire yokwamiboneka ku gihe kandi ku rugero rukwiye. Aha rero abo barimye bamenyesha ko vyotuma bakoresha uburyo buciriritse
icyo kokorwa kubandanya tukaronka gafumbire ari tutavuza gafumbire
ikintu leta yofasha bakiga ukungena umurimyi yoronka umwavu kamuri hafi kuburyo umurimyi ataje guhangaya avuga cyagiye ku isoko bagiye kwigwa kuko kwisoko cyusanga izimbye
mu rwandiko rwashizwe ahabona n'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo burinye n'ubworozi ku wandwe ruhu mu mwaka wa 2025 rwavuga ko abarinye batashoboye gutora ifumbe canke ishwagara mu irima rya gatasi uyu mwaka nyene kumviye canke yindi bahamagarirwa kuja kuyitora ku bajeje kuyitanga babegereye
Radio Indundi Culture
kugihe cy'isaha 12:25 amakuru twabateguriye yarabandanya abarovyi b'abarundi bakorera mu kiyaga ca Tanganyika bamenyesha ko batagishobora gushika kure mu kiyaga kubera kubura igitoro igitoro ca Kenya mu Burundi haraheze igihe kitari gito abo barovyi basaba ko bokwemeregwa kuja kukigurira mu bindi bihugu bibanya aho gitoro kiboneka kugira ngo ntibabandanye bakora bahomba mu gihugu hari nababitsa amamoteri y'amato yabo kubera kubura igitoro inkuru tuyibaza Egide Nahayo
bamwe muri abo barovyi ni nk'abakorera ku mweha w'uburovyi wa Kajaga uri muri kumire Mutimbuzi intare ya Bujumbura bavuga ko ikenaje igitoro risa n'iryabuze umuti ryatumye harabika amamoteri y'amato yabo ibituma badashika kure mu mazi y'ikiyaga Tanganyika babashobora kuronka urugero runini rw'amafi
turakoresha kuyaranja tugasoza aho tugeze niho dusha turobera kuko aha mu mazi ikiboneke nico du natwe dushiro turungikira umujyango
ninyishi cyane ari amato twakoresha ama machine ubu turasoza kumbo z'ico gitoro nyene rero nk'ubwato usanga ari nk'aporo cyangwa seze kare kuvuga ubwato bukuru ari amato atagenewe gusoza akoreshwa ni machine rero nk'ayo uri kurabusoza kuvuga n'ibintu usanga bivuna ntunajya kurondera imboga ngo ushike nk'aho wipfuze kubera iki icyo gitoro ama machine yarabitswe ayatabitswe nari ku mato kunyene bayasoza no kunyene kugira ngo agume
bavuga ko gushika ubu bahitamo gukoresha igitoro baronka mu buryo butemewe kubwo kubura uko bagira ariko kino kikama cafashwe n'abajeje umutekano nk'uko uyu murovya vyemeza
ha mu Burundi igitoro gikora cyose tembere no ku mato atandukanye hariyo nico mbere nk'aba police cyo bari bafashe bari baje no aba police barafata ibido zibiri izo bido zibiri mugabo zose za igitoro cyo muri Kongo na gitoro cyo mu Burundi no kuvuga kihari dukoresha mu mazi nico dugengetereza turonka ko kari tiro cyangwa kabido nkaho nkizo bido zibiri no kuvuga rashobora kuba zisanga ibipe nka 8 cyangwa 10 aho umwe wese no kuvuga atwara nka gakinju cyangwa gakinju ni gicyo kudunga wa rugurumba ntambara umuntu agishika
kwereko kwiyungunganya bakaronka ico gitoro mu gihugu kibanye cha Kongo abarovyi hari ico basaba leta
leta y'Burundi yofata ingingo nayo karaba ico kibazo cy'igitoro agishira mu ngiro bo nkubwo unye mu Burundi atagitoro kihari ico byufasha bo duha uburenganzira ubishoboye akagukizana muri Kongo bwo vuga ati turihe
ibizwi nimba iryo kenaje gitoro kugira barovyi barabe nkuko babikora imbere y'ikenaje gitoro ariko muri kino gihe kiboneka ku isoko no bigiciro cy'amafi cabandanije kuduga
bamwe mu bashinga amateka bari bazi ikibazo co bakiri mu gisata c'ubutungane mu gihe imyaka ibiri kurikirana igice kinini c'amadosi yakogwa n'ugwego rw'abahuza abayerekeye igisata c'ubutungane mu gihe kuri uyu wa mbere ugwego rw'umuhuza rwari ruramutse rushikiriza inama nshinga amateka ivyaranguwe mu mwaka w'2024 umuhuza w'abarundi yerekanye ko ugo gwego gwakiriye ibice 70% vyayo madosiye vy'ivyo gwaranguye ino nkuru tubibaza Claire Kankundiye yakurikiranye ibikorwa vy'inama nshinga amateka by'uyu munsi
Bimwe mu byashikirijwe n'umuhuza w'abarundi igihe yaramutse ashikiriza kuri uyu wa mbere inama nshinga amateka ivyaranguwe mu mwaka w'2024 n'ugwego rw'umuhuza ni nk'ibitigiri vy'amadosiye ugo gwego gwakiriye nk'uko bivugwa n'umuhuza w'abarundi Aime Laurentine Kanyana
amadosiye twashoboye kuronka uno mwaka na 525 kandi turabona yuko yose yarakozwe ku bice 93 ijana
kuri ivyo umushinga amateka ali ni tunga yabadije icuwo muhuza yoba yakoze kugira afashe ubushikiranganje bw'ubutungane gutorera inyishu aho bahatagenda neza muri ubwo bushikiranganje
tugira imana mwabaye muhuza w'abarundi mwarongoye ubushikiranganje bw'ubutungane murazi mu butungane ahari hagwaye aho ibibazo byari biri murahazi hose mbega kuva aho mubereye umuhuza w'abarundi mubutungane mwarafashije iki
ni mu gihe umushinga mateka pa film araika abazi kibazo kiri muri ugo bushikiranganje yisunze ibitigiri by'amadosiye ari mu gwego rw'abahuza yabaye bice 70% ajanye n'igisata cy'ubutungane
ikurana ba dossier arjese 575 tora ko 70% donc 365 kana ma dossier ara wa ministère de la justice hariho uwambaje cyaje kuvuga ati mwarabanje kwa umushikiranganje ubutungane none byukuri ahantu ingorane ziro nizi ko n'umukuru w'igihugu yamarika atunga ubutoke ubutungane ubutungane bona bona kumenga nibwo buhaye aho gutunganiza abantu ndabwo ariko uba intandaro y'ingorane
umuhuza w'abarundi akaba yishuye agira ati
sinovuga ngo biva kumushikiranganje kuko imanza murabona zishibwa n'amasentare habamo ibintu byinshi umushikiranganje ntako atagira mugabo bujya nico gituma navuze nti harakenewe ko haba sinerje kugira ibibazo by'ubutungane bitora umuti kuri umushikiranganje sinovuga ngo niwe baba bivuye ko kugira ngo ibintu ntibigende neza hari amategeko mashasha yagiyeho hari ingingo nshasha zagiye zifatwa byateye byarateye imbere tutagenda neza n'ukubandanya dukosorwa
umwaka w'2023 amadosiye 292 yarakiriwe n'ugwego rw'umuhuza w'abarundi 1,194 yarakozwe arahera mu gihe 98 nayo atari bwahere gukogwa mu mpera z'uwo mwaka igice cy'ayo madosiye cyari cyerekeye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutungane ikindi gice cyari cyerekeye ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu
Abahinga na mashirahamwe akurikiranira hafi kibazo kijanye n'ihungabana ry'amagara yo mu mutwe mu Burundi bavuga ko batewe impungenge n'urugero abagwayi bakumigwa ko mu kibano mu gihe kubgabo ibitero iyo ndwara biguma vyiyongera mu gihe ca none mu kiganiro cabahuje kuri uyu wa mbere abagize ico bashikiriza bagarutse kandi ku buvuzi kubgabo butoroshe kubagwayi ba mikoromake ariko gusaba ko iki gisata coshigikirwa na leta Ninkuru ya Noris Nduwimana
Abagize ico bashikiriza muri ico kiganiro babona ko ingendo yo gukumira no kwinuba abahura n'ibyo bibazo ikomeje no kudatahugwa kubwoko bw'indwara zo mu mutwe mu Burundi ubu rero berekana makenga bafatiye kongorana abantu bariko bamwe mu gihe ca none nkuko bisigurwa na muganga Godrive nimubona ari mu bakora amatohoza kuri izi ndwara akakira n'abarwayi
turavye n'ukuntu kibazo cyo gukora mu mutwe gifatwa mu miryango canke mu kibano turabona ko gukumira ari kibazo gikomeye cyane ibibazo yee bituma umuntu agwara kubura kazi ubukene n'ibindi bibazo mu buzima abantu bamenye ibimenyetso by'indwara yo mu mutwe ubundi bwo iyo umugwayi afashwe ubwa mbere hari n'igihe atabimenya ko yagwaye turahamagarira cyane ahubwo bari hafi y'umugwayi kugira ngo babone ko umugwayi yahindutse inyifato yiwe yahindutse ibishobisho byo byahindutse atakimeze ko yarameze ubwa mbere bongere banamenye n'ingene umugwayi bamufasha
mu miryango imaze gutahura iby'ihungabana ry'amagara yo mu mutwe ikanavuza abagwayi ariko uwo muhinga yemeza ko abigeze kuba mu bibazo nk'ibi bashobora gusubira kugira amagara meza bakanabandanya amabanga bari bajijwe batarafatwa
iyi ngwara mu mutwe ivuwe kare ikira n'ingoga ariko itavuwe kare irakura umugwayi akamererwa nabi rero bivuze ko tumukingira hakiri kare akabona ko ingwara yiwe yagize ari ingwara nk'izindi tumuhamagarira gufata umuti turamusaba n'ukugerageza kubandanya ibikorwa yahoramwo yumvise yatoye imiteye agasubira mu buzo bwe bwa minsi yose akirinda kwinuba we nyene ngo yikumire
yamara rero gushikuba igihugu kiracafise ingorane mu byo buvuzi ari nabyo hamwe bituma abagwayi ba mikoromake mu gihugu badahurumbira ibigo byihariye gukurikirana izi ndwara nabajije muganga Marineje Kaneza harongo igisata c'ubuvuzi mu kigo cahitwa kwa Rujanti mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura umugambo bereye ahayishura
imiti ntizimbutse turafise mikoromato kuko mumenye ko ari imiti bazofata igihe kirekire turavyemeza ko ibi zinzi ivyo leta yadufashije turabishima kandi birahari ariko n'ubu bashishikare bashigikira cyo gisata cy'ubuvuzi kuko hari ibyo tutarashobora gushikaho
gushikuba ariko nta cigwa cerekana neza igitigiri c'abantu bafise ingorane nk'izi mu gihugu naho abahinga bazo bavuga ko ibizitera biguma byiyongera ku bwabo ni mu gihe kandi bigo byemegwa n'abahinga ko biri ku rugero rubereye mu gukurikirana izo ndwara bitarenga bitatu mu gihugu no kuvuga ice Bujumbura ikigo kiri mu ntara ya Ngozi n'ikiri ku mugwa mukuru wa politiki gitega abaganga nabo bamaze kubiminuzamwo ku gwego rwa Dr. Hantebararenga bane naho uyu mwaka hitezwe abarugwa mu 10 bari mu bagera muri 20 barungitswe kubinonosora kuva mu myaka y'2021
Radio Indoni Culture ayavugwa mu nkino
pas de penalty ici
Murabimenyereye imisi yose ya mbere tubashikiriza inkuru ijanye n'inkino. Umunsi tuvuga ku rukino rwa cricket aho rugeze mu Burundi. Ujeje kumenyesha makuru mu ishirahamwe rya cricket Pacifique Bizumugisha avuga ko urwo rukino rusa na rushasha mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo kandi bikaba byerekanwa nuko atanu umugwi serukira gihugu wa cricket uraboneka muri iki gihugu. Ino nkuru uyu munsi twayiteguriwe na Odilo Nkejimana.
Urukino rwa cricket mu Burundi rusana rushasha kuko ivyo kwiyumvira gushinga imigwi ku ntara ta myaka 5 bimaze nkuko bishikirizwa na Pacifique Bizumugisha ajeje ivyo kumenyesha makuru mu ishiramwe rya cricket mu Burundi
muri 2021 egome hama 2022 inkino zica ziratanguza zitangurwa no gushinga imigwi intara zari zikiri 18 niho yashinga Bujumbura, Rumonge, Makamba, Gitega, Ngozi, Kayanza aho byashoboye gukunda gusumba muri ico gihe rihabaye I Bujumbura, Rumonge ni Makamba. Inkino za mbere zabereye I Makamba muri 2022.
Naho bitari byoroshe mu ntango Bizumugisha avuga ko mu mwaka wa 2023 inkino zo kuduga mu cicero cha kabiri zakunze mu gisagara cha Bujumbura akanongera koko n'izindi ntara zishobora kuzoba.
Muri 2023 ihiganwa ryarabaye kuri kino kibuga cha ITS aho hari imigwi 10 ya hano I Bujumbura ihangiro ari rimwe kuva mu cicero cha gatatu ikaduga mu cicero cha kabiri. Imigwi yaciye ishobora kuduga mu cicaro cya kabiri ariyo Kinama Star Cricket Club, Ruziba Star Cricket Club, Kiyange Star Cricket Club na Buterere Star Cricket Club. Kano kanye nyene turiko turavugana ya mashampiyona atahere muri APC Rumonge na APC Makamba ziriko ziraba kugira ziduhe na zone imigwi inine izoja mu cicaro cya kabiri.
Uwajeje ivyo kumenyesha makuru mu ishiramwe rya cricket mu Burundi avuga kwihangira rugushinga mu gwesero kiragihuguru kino rwa cricket mu Burundi.
Tuzohera hasi tuduge muri cicaro cya kabiri tuduge mu cicaro cya mbere niho rero hazoba hageze yuko Burundi butangura kwiruhutsa bavuge buti ubuharage ko tutegura umuvi nserukira gihugu wa cricket.
Bizumugisha avuga ko ariko mu Burundi hakiri inzitizi zitumugoruka inoruti huta gutera imbere asaba leta ko yofasha kuronka ibibuga n'ibikoresho by'abakinyi.
Kuri ino saha nta kibuga dukinira mu bibuga bya football tugashobora gushushanya ikibuga mu kibuga cya football gufatwa mu mugongo kugira izo mpuzu zo kwambara ziboneke izo nkofero ziboneke ayo maproteje ni ntambara cyane bijanye n'ibibuga imyambaro ivyankenegwa tubandanya tudodora bamwe baratwishura yuko bagiye kuvyiga.
Na urukino rwa cricket rumaze gihe gito mu Burundi mu myaka 1905 niho bivuga ko rwatangura hakaba hari mu gihugu cy'Ubwongereza.
Arakoze mugenzi wacu Odilonkejimana kuri iyo nkuru y'inkino yari yaduteguriye hari nayo turangirije kwa makuru twabateguriye. Ndabashimire mwebwe mwese mwarimu yateza abiri shimire Koffi Olivier Rubera intwari yamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Aya makuru mwari kumwe yashikirizwa na Jota Miratuzi. Mubandanye mukurikirana n'ibindi biganiro vya Radio Indundi Culture muciye no ku rubuga rwa Radio Indundi Culture mukandika Indundi Culture mukaca Indundi Culture akadomo com mukaca murondera handitse radio. Nino ngaha rero turangirije aya makuru mubandanye mudutegabiye.